bo muri Burundi. Humura Burundi.
Humura Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Humura Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Katishi tina wagenzi kiganiro ni Humura Burundi cyo kuri wa kane ruhumu mwaka w'2018. Kiganiro kigizwe n'izingingo zikurikira. Kiringo cy'ukwezi kumwe gusa abakozi bo mu gisata cy'indero mu ntara ya Gitega basabwe guterera inshuro zibiri amahera yo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru ayiyongera kuyubahiruka gukazwa yo guterera amatora y'ibihumbi 2020 abigisha bakamenyesha ko baruhijwe n'iyo ngendo yo kwamamba ariko baraterera. Amashirahamwe mpuzamakungu y'itangazamakuru y'impunzi arahagaritswe umutima n'uruja n'uruza rw'impunzi z'abarundi bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahamaze kugera ibihumbi 40 hamwe n'abakongomani bahungiye mu gihugu cy'u Burundi abagera ku bihumbi 7 bakamaze kwakirwa muri izi ndwi zibiri. Igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure cyaratanguye abana bo mu mwaka w'icyenda bagiye ishure shingiro bataraja ku ishure mu ikambi impunzi z'abarundi Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Abana cyo kimwe n'ababyeyi babo bakabasaba leta ya Tanzania kubafasha kugira ngo bashobore kubandanya amashure nk'abandi. Turafitiye ariko n'ayandi ni mukanya kuri mikonisa bamwe nihurikiye mu ngabwe ivyuma hari MSTV niyunge ko mudukurikira mukoresheje ubuhinga bwa none kuri internet kuri website akaburungu ya FPA akaburungu BI cyangwa mukoresheje WhatsApp ku numero akamenyetso guteranya 49 198 551 74 ubusa kabiri. Ibyo nizo rya makuru ni mukanya. Subire tubayikaze dore kubijanye na gataka kazi na muntu abanyagihugu muri zone ya Mukungu muri komine Nyanzara k'intara ya Makamba bariyamiriza agatotezo kariko karakorerwa mugenzi wabo afunzwe kuva mu mpera zindwi heze kwitegeko ry'umukuru wa zone. Umukuru wa zone ya Mukungu akaba yategetse uwo munyagihugu kwandikwa n'umugore bivugwa ko ari umuhabara w'uwo mutware nyene. Inkuru ya Emmanuel Niyungeko.
Uyo mugabo afungiwe mu gashuka ko mine Nyanzarake mu ntara ya Makamba kuva kuwa gatandatu igenekereza rya 2020 uyu mwaka azwi ku izina rya Moyize Nshimira Imana nkuko amakuru atangwa n'abanyagihugu abivuga. Umugore babana n'uyu mugabo ariko bidashyiye mu mategeko ngo yaramwibye acagenda iwabo. Amaze kugaruka ku bw'ayo makuru nyene ngo yaciye atangura kugiranira imigenderanire n'umukuru wa zone Mukungu Odasi Ndayitwaye ko uyu mukuru wa zone akaba ari nawe yataye mu mvuto Moyize Nshimira Imana yinjizwa mu gashuka zone aho yahavuye akugwa bukeye akajanwa gufungirwa muri komine.
Yafashwe no mushefu zone y'inyini bwiwe ku munsi wa gatanu yitwa Ndayishwaye Kodashi warongoye zone Mukungu iri muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Ku munsi wa gatandatu ibikorwa rusange bihetse aca mushikiriza musitanderi musabiri aca mutwara Inyanza gushika rero n'isaha aca afungira Inyanza. Umuryango tuba dukurikirana tugenda kumusobambira abantu bagenda ariko barabona ko atakivamo.
Intandaro y'iryo fungwa ry'uwo munyagihugu nuko yategetswe n'umukuru wa zone kwandikanwa n'uyo mugore nawe arabihakana.
Uye vuze ati nta rindi jambo na rimwe nkeneye asari uko avuga ati ngomba mwusohore nze kwandikwa. Aho akavuga ati jyese nshobora kwandikwa n'umuntu nk'umuhabara w'undi mugabo kandi ku nguvu ziwe kuko nzi ko umuntu yandikwa n'umuntu bacyumvikana. Hano hari ikibazo rero haniniya.
Moyize Nshimira Imana ahari mu gasho ka komine ngo arasohorwa mu ijoro agasinzikarizwa ubuzima. Ibyo ngo bikaza byiyongera ku buryo buteye isoni igipo polisi cyamutwayemo.
yagiye gufungwa ariposhwa kimwe buruta agenda akubishwa makofi umuntu w'umumenja kandi ari mu gasho baramushohora mu ijoro musanira kabya ati mukubise paka mu mwemeze yari ko n'uwo muntu naho bavuga mu kwigwa yabwiye ngo abantu bose bandike ivyo bintu birababaje umuntu ashobora kwandikwa ku nguvu
twahamagaye kuri telefone Odafi ndayitwaye ko arongoye zone mukungu twasanze izimije twakuye na Jean Claude Nduwimana umusantere wa komine Nyanzarake ariko akaba yaciye aducira ko telefone tugiheza kumwidondora
urakoze Emmanuel Niyungeko mjanye na gata ya kazi na muntu nyene abantu batatu barishwe batandatu baragarikwa hadakurikijwe amategeko babiri nabo baranyuruzwa mu mpinga itandukanye y'u Burundi nk'uko tubisanga mu cegeranyo kigirije na 12 cishiramwe SOS Torture co muri yindwi turiko turasozera Heveye Ndayisenga ajije gutunganya imigambi muri SOS Torture
iki cegeranyo cishiramwe SOS Torture kingi dusozereye kirerekana neza ko abantu babandanya biyicwa harabahagaritswe hadakurikije amategeko harababoreje igufa abandi bakanyuruzwa iki cegeranyo cyerekana ko umuntu umwe yagandaguwe n'ugaruka rw'imbonera kure ku mutumba wa Mubavu komini bwira mu ntara ya Ruyigi uwundi azwi ku izina rya Karenzi araboreje igufa n'ugaruka rw'imbonera kure umusanze mu nzu yo ku musozi wa Kibagu komini Kibagu mu ntara ya Makamba ahubwo rwaruka rwari ruramutse rukizura kuri uwo musozi imfungwa babiri nabo bazwi ku mazina ya Jonas Uwimana na Johnson Nzobarimpa baranyurujwe n'abajeje urwego rw'iperereza mu ntara ya Cibitoke yesu Torture igasaba ko umutekano wabo wokingirwa ndetse ababo bakanamenyeshwa aho ababo bungururijwe iyo abashyika batandatu nabo barahagaritswe badakurikije amategeko mu mihinga itandukanye y'igihugu abenshi bakaba bagiye barahagarikwa nuko biketse ko badashyigikiye umugambi w'ubutegetsi bw'Ubujumbura bwo guhindura ibyizwa nshingiro
wakaba yari Heverien Ndayisenga jejo gutunganya imigambi mwishirahamwe SOS Torture makuru y'indero intererano y'agasakisakisa bw'abanyagihugu irabandanya kuvugwa mu ntara ya Gitega iruhande y'urutonde rwari ruhasanzwe rw'ingendo intererano itegerezwa gutangwa umuyobozi mukuru w'indero muri iyo ntara ya Gitega iruka gusaba interero n'amafaranga 500 ku bakozi bose bo muri ico gisata abakozi rero bakamenyesha ko baruhijwe n'ukwama bariko barasabwa umwanya wose intererano ido nido na Janvier Nahazwe
ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Gitega buherutse kumenyesha abakozi bose bo muri ico gisata baba abigisha baba abakora mu buyobozi butandukanye ko bategerezwa guterera n'imiburiburi amafaranga 500 yo kuzubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru ahi Gitega icyo kibuga cy'umupira w'amaguru inyubako zisanzwe ziriko ziraherahezwa ngo kizokwakira inkino z'amahiganwa ya Sekapa muri ndamukiza uyu mwaka aho ni mu gihe hari haciye nk'ukwezi kumwe gusa buramatari w'intara ya Gitega asabye abanyagihugu bose bo muri iyo ntara gutanga umwe wese amafaranga 200 yo kubaka ico kibuga nyene ako kamo nako abo bigisha bakaba bari bakitavye abo bigisha rero bakibaza igituma bosabwa guterera inshuro zibiri zose ku gikorwa kimwe mu gihe basanzwe bari mu bukene butewe n'agashahara gato baronka bikunyugwa n'ubukene buri mu banyagihugu kubera iduzwa ry'ibiciro ku bidandazwa bitandukanye mu isoko ya Gitega abo bigisha bakamenyesha kandi ko ijambo intererano ryabashegeshe kuko ngo agakomye kose ari intererano uhereye guterera amatora yo mu 2020 ayo nayo aya mbere bakaba bamaze kuyakatwa ku mishahara yabo y'ukwezi kwa mbere
urakoze Janvier Nahazwe abandi baruhijwe n'intererano batanga n'abavyeyi barereye kuri lise ya Kinyinya ni mu ntara ya Ruyigi aho bidogera ingingo y'agasakisaki basaba kwama bariko baraterera kugira ngo hubakwe ibirasi bishasha kuri iryo shure abavyeyi bakavuga ko izo ngingo zifatwa batagishijwe inama kugabo rero ngo urukurikirane rw'intererano rwabereye amananiza inkuru ya MS Ntibandetse
kugabo abavyeyi barereye kuri iryo shure rya Kinyinya mu ntara ya Ruyigi kwa mafaranga batangishwa ni menshi abadandaza abarimyi bose bategekwa gutanga amafaranga ava ku 2000 gushika ku 5000 vy'amarondi eka n'abanyeshuri bategekwa gukora ibikorwa kugira ngo bashobore kuronswa impapuro z'umutsindo nk'uko abo bavyeyi bayivuga
abanwa bafinye ko mu nama y'abavyeyi barereye ku irisi ya Kinyinya tugasanga baje gusomera gusinyingo zamaze gufatwa bakaba yuko umuntu w'umudandaza atangiye mu 5000 kubakangurira se by'amashuri umuhiri mizi ngatangira igihumbi bibiri hama umunyeshuri hashinye kumutoza amahera mu bamuciye itongo nazokora kuzofata amatafari igihumbi kumatuwa mwenye shuri mbili yuko nguwa launga magirete ahizu mga kama ditome mwazizu mga kushuri
wabzei wakemeza ko e mafranga watege kwa gutanga aza yongela kuyandi watanga mga mga yuri kufutege tisi ndide FDD munara no makomine ekanyandi watanga mwushuanganji butandu kanyi paka sabako zunere ya nozo agari kwa vabga ango kukua wona ko aru usuma bugeruye kandi basanzwe ganishwe na kigoi
mba nukumere ni jango kutuwa kenyi hanyuwa hapi nino zwai chenga zitivu wako chani kwa kateri la nchana zumu gamge katangi nchana na uzi nara katangi nchana uwa kwa mine mba kwa nama mashuwe nchana uwa kandiwa sana kujia mbuto zina mba kwa chikini choshi na gato wanyana kudu ya fia kula uwa kwa suwi kwa mungu
Uruganda kwa RP ya kwa 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 kulondela suli juanse kuizela mustanera kwa mine kinyinya yosule jegu kila aliko ya shwe kuitawa telefone ya acho
urakoze mesi ni wandese mukanya na makula janyi nubutungane
Humura Burundi.
Ikiganiro ni humura Burundi kujanya n'ubutungane aho bukera barundi barahimbaza umunsi w'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi abanyororo bacira urubanza rwo gufunga imyaka 5 n'iri munsi y'5 bagiriwe ikigongwe n'itegeko ya Petero Nkurunziza iryo tegeko yega kandi abakenyezi bibungenze canke abonsa n'abafise abana bafise imyaka 3 n'iri munsi abagwaye mu mutwe n'abagendana ubumuga buboneka iyo ngingo ariko nti yerekeye abagirizwa ubwicanyi abagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu abagirizwa gutunga ibigwarisho bicira umuriro bidaciye mu mategeko abagirizwa ihonyabwoko abagirizwa gufata abakenyezi ku nguvu guhohotera ubuzima bwa kiramwa muntu iterabwoba ibiturire kwibisha ibigwanisho abagirizwa urudandaza rw'abantu canke ayandi mabi atandukanye yo guhonyanga agate y'akazi na muntu Makuru y'impunzi naho nanabwiye mu ntango abanyeshuri b'abarundi bahungiye mu ikambi Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania bajeje umwaka w'icyenda w'ishure shingiro hamwe n'abarangije amashure yisumbuye baricaye mu gihe abandi bageze mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ishure bagasaba leta ya Tanzania nabo bose babishoboye gufasha kugira ngo bashobore kubandanya amashure nk'abandi Mufisi niyongere abitubwire
Abanyeshure barangije ishure nshingiro mu mwaka uheze abandi nabo nabajeje amashure yisumbuye kuba mbere barangije ishure nshingiro n'ubunyene baracarindiye kuronswa amanota nayo abarangije amashure yisumbuye barakoze ibibazo b'uburenganzira bwo kuja muri kaminuza bamwe bararonkejwe amanota abandi nabo ntibayaronka
abo mu cyenda baguma barindiriye uko nyene ntibazi gihe amanota yabo azozira ku bijanye nawe nabo bari bafise ivyo vyete b'uburenganzira bwo kuja kuri kaminuza nta kintu na kimwe bazi haba mu mashirika atandukanye ajejwe kubakurikirana Yarasini jeje kubakurikirana nta kintu na kimwe rije rivuga icya yuko nyene bari mu gahinda ntangire kuko barabona yuko umenga nta kizere kirekire bafise kubera yuko umwaka w'ishure wamaze gutangura
abanyeshure b'inyarugusu bavuga ko mu ibarabara hamaze kuba ama promosiyo abiri y'abarangije amashure yisumbuye
promosiyo zicaye ni zibiri imwe yoyo yakoze ubwa mbere yaramaze kuroswa umwimbu nibo babo bakoze ku mwaka uheze mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2017 nibo bari bafite icyizere yuko bashobora gutwagwa kuri kaminuza mu mwaka w'2018 ariko baricaye nta nyishu n'imwe barigira baronka ariko abo bandi bobo bakoze ubwa kabiri bobo nta manuta yabo araza bararindiriye gushika amanuta azozira ariko ntibazi nabo nyene igihe amanuta yabo azozirako
basaba HCR na leta ya Tanzania n'uwese abishoboye wabafashe kugira ngo abanyeshuri bashobore kubandanya amashuri yabo
muri Tanzania nta munyeshuri n'umwe hajira amashuri yisumbuye arigera ahava muri gatere ntambwe n'imwe ariko novuga nko mu Rwanda twarumvise yuko biga kuri page kandi bigenda kuza kaminuza hane ni muri Uganda abanyeshuri twarabyumvise yuko abanyeshuri bafite amahirwe yo kugenda kuza kaminuza muganga aha nta muntu dufite yodushobora kutunganira cyangwa ngo tubarize abategetsi batandukanye ikana urongoye indero aho tugira tubona nta muntu tubona tuvugira n'ifu abasaba yuko ngo tudodorera muri leta ya Tanzania ndetse no muri hasi kugira ngo natwege tubonke abaduserukira dushobore kwiga nk'abandi
icyo kibazo kiri Nyarugusu ngo tuba kiri mu makambi yose arimwo impunzi z'abarundi ari ku butaka bwa Tanzania
Urakoze Bonfisi niongere makuru y'impunzi nyene mu gihugu cha Zambia hari inzu y'umurundi yahungiye mu ikambi y'Imaheba yahiye iratokombera ku munsi wa gatandatu nyene yari kimana yarakinze ararokoka uwo murundi ubakaba ari mu kangaratete narije sanswe agendana ubumuga agasaba rero abagira neza kumugarukirako ido nido na mahiyo nshirakoze.
Iyo nzu yarayihiye ni impunzi izwi ku izina rya Hakizimana Patrick. Ibyo byago byamushikiye igihe cy'isaa 6 z'ijoro. Ababanyi baje gutabara bakaba batewe amakenga n'inge niyo nzu y'ubwatsi yahiye mu gihe imvura yari yiriwe iragwa.
Sasita ijoro ni minota 5 yikangura inzu irikiramuhira ko mubwo abaje kumutabara ingene babonye inzu yari kirashya bakabona ko biteye amakenga. Ubu akaba ari hanze atagira hajya Imana yakinze yarahiye mu ruhanga arashe ku maboko n'impuzure yambaye ziramuhira ko akaba adafise imbere n'inyuma.
Aho muri iyo kambi y'imaheba impunzi zaho zivuga ko amagogo adasiga yandi. Uyu Hakizimana Patrick yashikiwe n'izongorane yarasanzwe afise ubumuga bwaturutse ku masasu yaratiwe i Burundi.
Patrick yarahiriye mu nzu asanzwe ari kimuga afise amasasu yarashwe n'igipolisi cy'u Burundi bamurasa mu bitugu akaba cya kimwe kimwe akora naho kabiri yabamo akaba ariko bamwubakiye baramubwira ngo ashobore kuba uko atagishobora gukora. Rero ubu ari mu kangaratete ntagira ikintu na kimwe ntagira icyarya ntagira impunzu nagira kiko umusaya mbese nta muntu n'umwe ubunyene ashobora kugira icyamufashije.
Iyo nzu yari yayubakiwe na bagenzi we b'impunzi kuko ari ntaho nikora. Ababanyi biwe bakaba basaba umuntu wese afise umutima w'ikigongwe ko yomugarukirako.
Urakoze Marie-Ange, inyuma y'akaruhuko ni gicubahuka.
Humura Burundi.
Mushobora kuronka ikiganiro Humura Burundi mwanditse kuri WhatsApp ku numero akamenyetso ko guteranya 49 178 551 74 ubusakabiri. Tubandanije na kino kiganiro cacu ruranuruza rw'impunzi abarundi bahunga umutekano muke mu gihugu cabo ku ruhande rumwe bagahungira muri Congo, ku rundi ruhande naho abakongomani bagahunga umutekano muke iwabo bagahungira i Burundi. Birateye umutima uhagaze abatari bake. Mu bo biteye umutima uhagaze harimwo ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ku isi hashtag co kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho agateka k'impunzi ku isi iri. Mugihe rero impunzi z'abarundi bari muri Congo barenga 40,000, abakongomani bamaze kwakirwa mu Burundi mu kiringo kitarenze indwi zibiri barenga 70,000. Mu kiganiro ubahuka cumi uyu munsi Josiane Mudaneza agaruka kuri ubwo ruja n'uruza yongereye akirya nino ingorane rushobora gutera.
Ubahuka.
Mu kigabane ubahuka cyo kuri uyu wa kane ruhuma RPA igaruka ku ruja n'uruza rw'impunzi z'abarundi n'abakongomani kubera umutekano muke n'indiya neza politike birangwa muri izo bihugu bibiri. None amashyirahamwe nka IRI, HCR n'abahurikiye mu mashyirahamwe adakiranira ibyiciro vya politike muri izo bihugu bibiri bavuga iki kuri ico kibazo? Muri kino kigabane ubahuka muza gukurikirana Andreas Kirchhoff ajejwe ivyo kumenyesha makuru muri HCR mu gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo, Thais Van Ler umuyobozi ajejwe igisata cyitaho inkomoko n'ingingo zifatwa ku kibazo cy'impunzi muri IRI ariyo International Refugee Rights Initiative, Vital Nshimirimana arongoye Runani Force hamwe na Deogracias Tambwe aserukira amashyirahamwe adakiranira ibyiciro vya politike akorera mu karere ka Fizi. Kuri mikro Josiane Muzaneza. Intambara ziriko zihuza abagwanyi b'abamayimayi n'igisirikare cya Congo haraciye hafi indwi zibiri mu izinga rya Ubwari zatumye hahunga abanyagihugu barenga 10,000 bagiye mu bihugu by'u Burundi na Tanzania. Muri izo mpunzi harimo abagwanyi b'abamayimayi. Ines Gakiza aratubwira ingene abo bagwanyi bakiriwe n'abategetsi b'iperereza mu ntara ya Rumonge.
Mu banyagihugu ba Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo bariko bahungira mu ntara ya Rumonge harimwo abagwanyi b'umuhari mayimayi ari nawe uri kutana mu mitwe n'igisirikare ca Congo mu izinga rya Ubwari akarere ka Baraka intara ya Sud Kivu. Kuwa kabiri w'ino ndwi ku munsi ugira indwi abo bakongomani batanguye guhungira muri iyo ntara ya Rumonge, abanyagihugu bazindutse babona abo bagwanyi bashika n'ubwato bwabo. Nkuko abo banyagihugu bavyigana ngo bashika 30 muri bo harabari bakomeretse.
harimo barashwe babatwaye ku bitaro kuvugwa abitaro bikuru bya Rumonge polisi regionale n'utwaye polisi mu ntara n'utwaye dokumentation mu ntara niho bari
naho atabigwanisha bababonanye abanyagihugu mu ntara ya Rumonge barateye umutima uhagaze nabo bagwanyi bahungiye mu ntara yabo na cane cane kwabo banyagihugu babona abo bagwanyi bitaweho n'inzego zitandukanye z'igihugu gusumba abandi barenga ibihumbi ndwi bamaze kuhahungira atani fashanyo zikwiye bararonswa kiretse abo bagwanyi baba mayimayi bahungiye mu ntara ya Rumonge amashyirahamwe adaharanira igicaro vya politike mu Burundi akaba amaze gushikiriza impungenge zayo ku ntera hamwe zituruka mu gihugu cy'u Rwanda ziri mu Burundi.
Nishyirahamwe iri International Refugee Rights Initiative bemeza ko intambara ziriko zibera muri Kivu yo mu bumanuko zifite inkurikizi ku buzima bw'impunzi z'abarundi bari muri Congo yaranira demokarasi. Tayisi Van Ler umuyobozi ajejwe igisata kitaye inkomoko n'ingingo zifatwa ku kibazo cy'impunzi muri iri amenyesha ko icyo kibazo kibaraje ishinga.
Inyuma y'injyane za politiki kuva mu 2015 harabaye abantu benshi bahunga bakaja gusaba ubuhungiro cyane cyane mu bihugu byegeranye n'u Burundi harimo na Congo. Eka n'ubu hari abarundi ibihumbi n'ibihumbi bakiri muri Congo. Ariko rero umuntu yihweje umutekano muke urangwa muri Congo muri kino gihe ubuzima bw'impunzi z'abarundi bahari nabwo nyene urabangamiwe. Turabibona haraheze iminsi impunzi z'abarundi ziri muri Congo uhereye ibuvira babayeho mu buzima bubi kubera umutekano muke unarangwa hafi y'amakambi y'impunzi bigatuma n'imfashanyo zitabashikira. Ni ukuvuga rero ko ari ikibazo nkora mutima kuko turabona ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ibintu bitera byunyuka tugatinya rero ko bishobora kugira ingaruka mbi haba ku banyekongo bahunga intambara hagati y'abasirikare ba Congo n'abitwaje ibigwanisho canke ku mpunzi z'abarundi bari muri kino gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Ubahuka
cyo kimwe n'uwo muri iri muri HDR yo mu gihugu cha Congo nabo nyene bavuga ko barajwe ishinga n'ico kibazo bagatanga ibitigiri by'abakongomani barenga ibihumbi cumi bahunze intambara mu gace ka Ubwari. Nubwo biruko Andreas Kirchhoff ajejwe ivyo kumenyesha makuru muri HDR mu gihugu cha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo asa n'uwuremye asigura ko bashoboye kumvikana n'impande zishamiranye kubijanye no kubahiriza gateka k'impunzi ziri mu turere turiko tuberamo intambara.
Ces déplacements sont étroitement liés à la crise au sud Kivu.
Uko kuhunga kutegwa n'ingwano ziri muri Kivu bumanuko abasoda ba Congo bamenyesheje ko bagiye gutuza imigwi y'abagwanyi. Harimo rero abahunga izo ngwano n'abandi bahunga kwikingira no gutinya iyo mishamirano ishobora gushikira agace babamwo na cane cane ahegereye izinga rya Ubwari. Aho naho hakaba ari hafi y'u Burundi.
Des combats dans la zone, notamment dans la presqu'île de Ubwari qui se trouve en face du Burundi. Ce que nous savons est qu'il y a eu une certaine.
Icyo tuzi nuko hari ibitigiri by'abantu bagera ku 10,000 cyangwa birenga muri Kivu y'umumanuko bahunze ingwano z'abamayimayi, ariko ntidushobora gushikiraho bari. Impunzi z'abarundi zirahanini mu masite abiri ari muri Kivu y'umumanuko i Rusenda na Murongwe. Aho naho si kure cyane n'agace kariho kaberamo ingwano.
Ça c'est justement, c'est pas très loin des zones où il y a les combats. On a fait des plaidoyers.
Voilà ça des impande zose zigwana kubahiriza amategeko agenga impunzi. Ariko ibi nk'ibitwara bibayemo mu mpera z'umwaka 2017 aho tutashobora gushikira impunzi zose zo mu ikambi ya Rusenda. Iciza nuko impunzi z'abarundi zitari mu barondegwa muri iyo mishamirano ihuza abasirikare ba Congo n'abarubeli b'abamayimayi. Ariko nawe nyene ibyo bintu biduhagaritse umutima.
Préoccupante.
Africa,
Kuburu na niguwa mashirama ya dakira nilivichalo za politike force mugihe chose izongi ane zitazo vazira atore gumuti uruja nuruza gui mhunziza warundi na wakongomani guruzo kwa mahu vita nishimili mana arongo e force avuga kwa fisa makenga ko muru kuguhunga abarimu mihali inhora bara baheza wakinyegeza mubandi waji burundi kandi ko bishobora guhuhura n'ivyahuha berubwicanyi bugatandukira karere kose.
Indyane zisanzwe ziri mu bihugu bya Afrika y'ibiyaga binini na cyane cyane mu Burundi hamwe no mu gihugu cya Congo zituma abanyagihugu baguma bahunga bave Burundi bagenda muri Congo cyangwa bava muri Congo baza mu Burundi kandi byo byimirije guhera na gatonya kugezaho izo ndyane zizuba zatorewe umuti kugezaho ibihugu hamwe n'amakungu bizokwicara bigatora umuturama kuri izo ndyane. Ibyo rero bifite ingaruka zidasanzwe haba ku buzima bw'igihugu cyangwa kuri kazoza y'akarere. Hanyuma igiteye ubwoba gusumba ibindi nuko uno munsi turiko turaraba ubwoko bw'izo ndyane, turiko turaraba ingene nka leta ya Petero Nkurunziza yorohereza ikongera igatumira mbere kugeza naho itirigashya mu nzego z'umutekano hamwe n'iz'ukwivu n'abansi bamwe bamwe mu basanzwe bari muri iyo migwi yiswe force negative bituma byerekana yuko basangiye umugambi kandi yuko iyo ntwaro ya Petero Nkurunziza yifuza gukora ibyo iyo migwi yakoze ibara yakoze cyane cyane iho nyabwoko byakozwe mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma noneho tukanibaza kandi yuko uno munsi Uburundi butanguye kuba icumbi ry'inkozi z'ikibi, abakozi ni mu migwi y'iterabwoba ry'iyo bishobora gutuma byandukiza akarere kandi bigatera intambara kugeza naho hashobora no gukorwa ihonyabwoko ntiryakozwe mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda na mirongo icyenda na kane. Nicyo gituma twibaza yuko bwaba Burundi cyangwa amakungu bateza guhaguruka kugira ngo ibibazo mwene ibyo bitorege umuti hakiri kare n'ahandi ibara ryashobora kugwa abarundi cyangwa amakungu bakikangura ibara ryaguye.
Ubahuka.
Ku ruhande rw'amashyirahamwe yo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bavuga ko bababazwa n'uko gushihana birangwa muri ibyo bihugu bibiri. Deogracias Tambwe aserukira amashyirahamwe yigenga akorera mu karere ka Fizi abona ko bifite inkurikizi ku karere kose. Amenyesha kandi ko abarundi bahungiye mu karere ka Fizi barenga ibihumbi mirongo ine.
Ibyo byerekeye kandi impunzi z'abarundi ziri mu karere ka Fizi mu makambi ya Rusenda na Mulongwe. Ikibazo kandi ni inkeko ngorane cyangwa ingwano ziri mu gihugu cy'u Burundi cyangwa muri Repubulika ya Ntwa Rusange ya Congo zishobora mbere kugira ingaruka mbi ku karere kose. Ni ngombwa rero ko leta ya Congo cyangwa leta y'u Burundi bokora ibishoboka byose kugira ngo batore umuti w'izo ngorane banakingire abanyagihugu babo. Ibitigiri by'impunzi ntihenze kuko atabiharuro mfise ngaha imbere yanje bishobora kuba ari hagati y'ibihumbi mirongo itatu n'ibihumbi mirongo ine.
Ye yashimikije ivyavuye mu matohoza iri yakoze ku mpunzi z'abarundi bari mu Buganda mu mwaka w'2017 Thaïs Van Leer wa iri asigura ko ivyo guhunguka vuba ku mpunzi z'abarundi bidakunda zimwe mu nzitizi zitavuye mu nzira iri ihamagarira abategetsi bayo mareta abiri gutorera inyishu indyane zituma abanyagihugu batabakomoka hamwe no guhana bakoze ubwicanyi
Nibwira ko hategerezwa gufatwa ingingo zihuta kugira ngo impunzi zo muri ivyo bihugu uko ari bibiri zikingirwe bikwiye. Tuvuze ko hari impunzi nyinshi z'abanyekongo zinjira mu Burundi, vyega ubwa mbere abategetsi ba Kongo bo bategerezwa gukingira abanyagihugu mu gihe citana mu mitwe hagati y'igisirikare n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Hoje dusanga kenshi iyo igisirikare cha Kongo kigiye guhagararira umutekano mu njyane ziba ziri mu gihugu hagati hama haba ubwicanyi bwinshi ku basivile. Ivyo rero vyega igisirikare cha Kongo kuko cyategerezwa kwaka ibigwanisho iyo migwi kandi atabanyagihugu bahasize ubuzima. Aha rero igihambaye nuko ingorane ziri muri Kongo zotorega umuti hakirikare zitararenga impinga.
Être nourri par cette conflit national au Congo. Côté burundais, c'est bien sûr aussi important. Il y a une
ku ruhande ku Burundi naho nyene birakenewe ko haboneka umuti w'ingorane zihari hatiriwe haraba inkurikizi imbi gusumba. Twaragize amatohoza mu gihugu cha Uganda mu mwaka uheze mu mpunzi z'abarundi. Ikibazo twababajije ni gihe babona bashobora gusubirira mu gihugu wabo. Benshi muri bo warabona ko badategekanya gutaha kubera amakuru baronka y'ihonyangwa ry'agateka ka muntu ribandanya mu Burundi. Kubwabo rero basaba ibintu bitatu byotuma biyumvira gusubira mu Burundi. Ubwa mbere kurandurana n'imizi ibikorwa by'imbonerakure urwaruka rukomoka ku mugambwe uri ku butegetsi rusindikaza ubuzima bwa kiremwa muntu. Ubwa kabiri bagasaba ikurikiranwa ry'abagirizwa ibyaha byakozwe kuva mu 2015 gatanu eka mbere n'imbere yaho ngo kuko ico arico cokwemeza izo mpunzi ko abategetsi boheba bakikubita gashi bakubahiriza agateka kabo. Ubwa gatatu nuko hoba inzira irashe ya politiki itowe harimwo abahunze igihugu bakiri mu mahanga. Akamo nyamukuru ku bategetsi b'ivyo bihugu bibiri nuko bategerezwa gutorera umuti ingorane za politiki ziri mu bihugu byabo kandi mu maguru mashi abakoze ibyaha bagakurikiranwa hakongera hakanahagarikwa vuba bwangu ubwicanyi bwose bukoregwa abanyagihugu kuko ari byo bituma bahunga.
Nino kuba ku kamuka iri turangirije kigabane ubahuka tuno munsi mwakoze kuba mwafashe umwanya wo kucumviriza kuri miko mwari kumwe na Josiane Muzaneza. Não, Vitor.
Uba, uba, uba.
Urakoze Josiane Muzaneza no kuri ako gace ubahuka kiganiro humura Burundi tuce turangiriza ku kiganiro cacu cy'uyu munsi. Murakoze mwese mwaduteze yo mire kanshimira na bagenzi anje bamfashije kubatororokaniza aya makuru aca mu kiganiro humura Burundi kuri mikoro mwari kumwe na Sandrine Nkurikiye mwiga bw'ivyuma hari MS Steven yunge ko tukaba tubifurije amahoro wanyu na ubutaha.
Cari kiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Public Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.